mbasize mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Ini radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi musumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe rirabandanya mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abategetsi b'ibihugu n'amaleta barenga ijana bafashe imigambi ikomeye yo gukingira amashamba.
Nibaza ko iyo ngingo ari nziza cyane ijanye n'iby'abashakashatsi bariko barashyira imbere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe.
Uyu ni Professor Jean-Marie Sabushimike yigisha ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ibyaduka kuri kaminuza y'u Burundi. Kila tariki zibiri z'ukwezi kw'11 ku isi yose ni umunsi wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ibyaha kubamenyesha makuru. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihembe rya Afurika yagabishije ingabo z'intara ya Tigreya kutabandanya ibitero bigenewe gufata umurwa mukuru w'igihugu Addis Abeba. Umwungeri wa Ekleziya Katolika y'isi yose Papa Francisco asaba gukora ibigwanisho kubihagarika. Idonizo ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihembe rya Afurika yagabishije ingabo za Tigreya kutabandanya ibitero bigenewe gufata umurwa mukuru w'igihugu Addis Abeba. Idonido na Eddie Gwema.
Ibi bwana Jeffrey Feltman abivuze nyuma yuko ingabo z'intara ya Tigray zimaze kwigarurira uduce dutandukanye twayoborwaga n'ingabo z'igihugu mu ntara ya Amhara. Mu kiganiro yagiriye mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyita ku mahoro mu mujyi wa Washington, Feltman yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashyigikiye ibikorwa n'ibitero by'ingabo za TPLF byo kwinjira cyangwa kugota umujyi wa Addis Ababa. Intumwa yavuze ko yiteguye gukora urugendo muri Ethiopia mu rwego rwo kugerageza gusaba impande zombi gushyira imbere inzira y'ibiganiro. Yavuze ko kugeza ubu impande zombi zitaragaragaza ubushake bwo kuganira. Kuri we inzira y'intambara nta kindi zafasha igihugu usibye kugicamo ibice.
Tugushimire Edi. Abategetsi b'ibihugu n'amaleta y'ibihugu birenga ijana byo ku isi bemeye kuba bahagaritse guhonya ibiti n'amashamba mu mwaka w'2030 mu nama ku ihindagurika ry'ibihe iri kibera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abo bayobozi bemeye gutegekanya imiliyaridi 19 y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti. Uwo muhango batanze ku munsi wa mbere warashyigikiwe n'abategetsi b'ibihugu birimo Brazil, Indonesia na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ibihugu bifite ibice 85% by'amashamba yose acimeza ari ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko aka ari akaryo ko kugarukira isi babako. Yarahayagije amasezerano yashyizwe ko kubijanye no gukingira amashamba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko ayo masezerano azofasha amakungu kudatakaza amashamba yayo. Amenyesha ko azokongereza n'ibiburiburi ayandi mahegitari miliyoni 200 y'amashamba mu mwaka w'2030. Amashamba agumye hafi y'ibice 30% by'imyuka mibi ya carbon igeramira ibidukikije. Ibyo bituma ubushuhe butiyongera ku isi. Hisunzwe amasezerano yashyizwe ko ku munsi wa mbere ibihugu 12 harimo Ubwongereza zemeye gutanga imiliyaridi 12 y'amadolari hagati y'umwaka w'2021 n'umwaka w'2025 kugira bifashe ibihugu biri mu nzira y'amajambere mu twirigoro two gusubira gutera ibiti no guhangana n'imiriro yo mu mashamba. Umwungeri wa Ekleziya Katolika y'isi yose Papa Francisco asaba abakora ibigwanisho kubihagarika. Thomas Kamilinda arabandanya inkuru.
Papa Francisco yari yagiye gusomera misa mu irimbi rya gisirikare ku gasozi ka Monte Mario mu mujyi wa Roma ku munsi wo gusabira abapfuye bose ukurikirana n'uw'abatagatifu bose ba Kiliziya Gatolika. Mu ijambo rigufi yahavugiye yagize ati, aya ni amahano y'intambara, ariko se turwanira bihagije guca intambara ku buryo ubukungu bw'isi butagendera ku nganda z'intwaro. Izimva ni ubutumwa bw'amahoro. Bavandimwe, bashiki bacu, nimusigeho. Mwe mukora intwaro, nimuzihagarike. Intambara z'imirabunguri, abana b'igihugu. Irimbi rya Monte Mario rishinguyemo imibiri y'abasirikare bagera ku 1900 b'abafaransa n'abakomokaga muri Maroc barwanaga mu ngabo z'ubufaransa baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu Butaliyani mu 1944. Subwa mbere Papa Francisco asuye irimbi rya gisirikari ku munsi wo gusabira abapfuye bose. Mu 2014 yagiye mu rya Red Puglia mu majyaruguru y'Ubutaliyani ry'abasirikare barenga 100,000 baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose. Naho mu 2017 yasuye irya Netuno mu burengerazuba bw'Ubutaliyani ry'Abanyamerika barenga 77,800 bapfiriye ku butaka bw'Ubutaliyani mu ntambara ya kabiri y'isi yose.
Urubuga rwa sosiyete y'Inyamerika Yahoo wahagaritse gukorera mu Bushinwa. Iyo sosiyete yavuze ko ivanye akarenge muri icyo gihugu kubera amategeko icuka n'urubuga rw'ubutunzi bitayoroheye gukoreramo. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwa araduha idonido kuri iyi nkuru.
Ingingo y'urubuga nyamerika yahoo.com yatangiye kuja mu ngiro ejo kuwa mbere ariko iza gutangaza uno munsi kuwa kabiri. Urundi rubuga rumaze guhagarika gukorera mu Bushinwa n'urwitwa LinkedIn rwegukira sosiyete ya Microsoft. Mu mbuga Ubushinwa bumaze guhagarika harimo izegukira Yahoo, Facebook na Google. Abanyagihugu mu Bushinwa babyifuza ariko naho biri uko barashobora kubandanya bakoresha izo mbuga bifashishije ubuhinga bwitwa VPN bufasha umuntu gutanga amakuru yiwe canke kuyarondera biterekanye aherereye. Abategetsi b'Ubushinwa kenshi bagirizwa kwivanga mu mikorere y'imbuga ngurukana bumenyi zitandukanye zirimo izitanga internet. Kugira ngo urubuga rwemeregwe gukora mu gihugu c'Ubushinwa hari amakuru na cane cane aya politike rusabwa kudatangazwa. Ikinjira rya sosiyete ya Yahoo mu Bushinwa rihuriranye n'itegeko rishasha ico gihugu rivuga ko rigamije gukingira amakuru bwite y'abakoresha imbuga zitandukanye. Bimwe mu biri muri iryo tegeko harimo ukugabanya ingene imbuga zitandukanye mu Bushinwa zitororokanya amakuru y'abazikoresha n'ingene ziyabika. Amategeko mu gihugu c'Ubushinwa aratomora ko amasosiyete yose akora muri ico gihugu abwirizwa gutanga amakuru yose yego umuntu bwite igihe cyose abasabwe n'inzego. Mu 2007 sosiyete ya Yahoo yaranebaguwe kubera yatanze amakuru y'abantu babiri batavuga rumwe n'Ubushinwa bigaca bibaviramo gupfungwa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hijyano hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byanyu mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo web3@ radio yacu vewa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Kila tariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ku isi yose ni umunsi wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru. Ishyirahamwe rijejwe umutekano w'abamenyeshamakuru muri Congo JED, Journalist en Danger, ritabariza abamenyeshamakuru mu ntara ya Kivu yo mu buraruko n'iya Ituri hategekwa n'abasirikare. Mugenzi wacu ari Asanka Darius yadukurikiraniye iyi nkuru.
Iyi raporo yatanzwe n'ishyirahamwe JED cyangwa Journaliste en Danger mu Gifaransa yitwa Mauvais temps pour la presse, ibihe bibi ku bunyamakuru. Yiswe kuriya bitewe n'uko uyu mwaka w'2021 usibye ibibazo byinshi byatewe n'icyanduzo cya corona, abanyamakuru benshi bagize ibyago mu buryo bwose baterwa n'abanyapolitiki, abasirikare n'abandi, hakongerwaho gukubitwa no kwicwa bari mu kazi kabo. Muri rusange iyi raporo imenyesha ko n'inshuro hafi 110 niho abanyamakuru batewe mu buryo bwose mu gihugu cya Congo, arimo inshuro zirenga 40 mu ntara za Ituri na Kivu ya Ruguru hayoborwa n'abasirikare kubera umutekano mukeya. Tuverundi niwe uhagarariye ishami ry'ishyirahamwe JED mu burasirazuba bwa Congo. Iyi raporo twatanze iragaragaza yuko abanyamakuru bafite
50%
bakaje
abanyamakuru ku bwabo barasaba ko abayobozi babashyigikira mu kazi kabo kubera ko nabo hari ibindi bihe bwifashanyo baba babakeneye. Rose Kashara ni umwe mu bagore b'abanyamakuru mu Kivu ya Ruguru.
Pourquoi parce que toza na pays na biso mais à un moment donné tumitunaka
turi mu gihugu cyacu ariko hari igihe twibaza niba abayobozi baha agaciro akazi dukora kubera yuko hari n'igihe batwangira gufata inkuru yafasha wenda n'igihugu cyose.
À un moment donné, autorité à son monde mais ça, ce n'est pas la protection.
Nibyo nabyo ibitekerezo yarafite Jonathan Kumbi ukorera Radio Top Congo FM, ariko we yongera ati
tunaomba kwa
turasaba ko guverinoma yakora ubushakashatsi kugira yuko bafate abo bicanyi n'abagizi ba nabi bahanwe uko amategeko abivuga.
Gufatanya nuko Jede yabivuze, kuva igihe haje ubutegetsi bushasha mu gihugu hashize imyaka irenga ibiri, guverinoma ntabwo yari agaragaza ubushake ku byerekeye ibyo kuba uburenganzira bw'abanyamakuru, kandi kongera ko nta n'umugambi ukomeye guverinoma yari yafata mu kurinda ubuzima bw'abanyamakuru. Niyo mpamvu Tuverundi ayisaba ku izina rya Jede ati
ubundi turifuza yuko uyu mwaka utaha twawurangiza tutumvishije ibibazo ku banyamakuru. Turasaba ko abayobozi bamenyereye gufunga amaradiyo n'ibindi babireke, na hano mu ntara tugire serivisi ishinzwe kubacunga.
Intara za Ituri na Kivu ya Ruguru ntabwo zikigira ministri ushinzwe n'amakuru kuva igihe perezida yahaye abasirikare ubutegetsi. Niyo mpamvu nta n'umuyobozi n'umwe wari wavuga ku byerekeye raporo. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi inzego z'umutekano mu ntara ya Monge zataye mu mvuto abantu bane bagirizwa ubutekamutwe mu kwaka abanyagihugu amafaranga bababeshya ko bazobarongera imirimo mu bihugu by'Abarabu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Bose bagera kuri 680 nk'uko bonyene babibwiye Ijwi rya Amerika, baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu bamaze hafi indezi itatu bariko barondera uwitwa Nyabenda Hakim Babu aba muri quartier Nkayamba ya zone na komine Rumonge. Babwiye Ijwi rya Amerika kuwo mugabo yabatoje amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 500 na 700 by'amarundi kuri buri muntu. Bavuga ko uwo mugabo yari bemereye kubaronderera ubuzima butandukanye mu bihugu by'Abarabu nk'uko babivuga.
Barumvise umuntu atubwira ati ngaha bariko barandika abantu basafirisha abana bagenda hanze baza gukora ubuki. Natwe rero tubona ko abana bacu bahezeze amashuri abandi nabo ntibize kuko babuza kuyiba. Ca tuvuga ati reka tuze kurunda iyo dukopesa amafaranga. Umwe namutangiye ibihumbi 500, ibihumbi 600.
Twabona yuko abo bana bagiye hanze bo babogoroje. Rero ngamahera ubwakare baratangira kistana mu nyuma bwati kusabiye bensi batanga ibihumbi 500 cyo nafite abana batandatu bose narabatanga.
Igituma abo banyagihugu bariko bararondera uwo Nyabenda Hakim Babu ngo nuko isango yari yabahaye cyo kugenda mu bihugu by'Abarabu byarenze. Reka ngo n'amafaranga bari bamuhaye bari bizeye kuyishura bamaze gutangura akazi. Bavuga ko bene yo barembeje babishuza
batubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubije twiwe none nafiye ngaha kugaba nsubije kwanze sinza kuboko ibikomba kaso biruzuye muhira.
Benshi baradandaje utwabo ubu abandi barafata ingurane mu mabanki bashyiramo abana 5-5 abandi baragenda kugurana mu mashyirahamwe amakonfasiyo yo gufungwa turafise muhira baratubare ngo tuzosafiri ngo mu kwindwi mu nyuma ngo byasije Abarabu bararushe ngo baramara idi nkuru rero turiye ni murinde mu 11 ku 10 kugeze turatumva wa babu yagi.
Abanyagihugu bavuga ko babuze bakira nayo bamira bavuga ko bituye musitanteri wa komine Rumonge gushika maginga ya atacara abafasha babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bifuza ko ubutungane cyangwa ubutegetsi bwo kugwega kw'intara bwo bafasha kubishuriza utwabo.
Simu babu umujyango wiwurijegenja abana bayakira imahera bakandika n'abantu barijegenja n'umugore ariko akimu babu ntaboneka. Iyo turiko tubaza iyari batubwira kafunze. Amakenga tubwira babu afunzwe niki abamuhaye amahera kare twebwe tutamufungishije.
Dusaba bisubizwe utwacu cyangwa dushobora kuronka amafaranga na passport ko dushobora kuboneka.
Uramutari w'intara ya Rumonge asana utakira neza ibyo abanyagihugu basaba. Konsolateri Nitunga yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bacishije ivyabo mu kinywabi akabasaba kuzana ivyemezo ko ivyo bashikiriza ari byo.
Muvuze yuko abo mu muryango w'uyo muntu yayaka baba barimwo aba hasigaye kumenya ibyo bavuga ko ari byo kubera ko murumva yuko ibyo byose bagenda babikora iciye mu kinywabi kugira ngo tubimenye nibatuzanire ibyerekana ko byo kuri iyo miryango y'uyo muntu yo yacoza amafaranga bari babirimwo yabituzanire kugira ngo duce tugitangura kubandanya amatokoza yacu aho dushikana hanyuma dutange inyishu bijyanye n'amategeko.
Nawe uramatari wa Rumonge avuga uko abantu bane harimo Nyabenda Hakim Babu nyene kwegeranya amafaranga yabo bavuga ko bagiye kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu bari mu mirimo y'ubutungane nk'uko makuru dukura mu ntwaro n'ubutungane mu Rumonge bivuga. Ivyo kuja kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu abantu baciye mu kinywabi bisa n'ibiri mu kurangira mu Burundi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu n'userukira Arabia Saudite baherutse gutera igikumu ku masezerano ajanye no guhanahana abakozi baciye mu nzira zemewe n'amategeko. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba yishyuye mu kiganiro cy'abavugizi n'inzego giheruka kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi kwa ayo masezerano azogirira akarusho leta cyo kimwe nabo bifuza kuja kurondera akazi mu bihugu by'Abarabu.
Nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke mu Rwanda aho ushinjacyaha busabira abanywanyi b'umugambwe d'Alpha umurinzi n'umumenyesha makuru Theonest Nsengimana kuba bapfunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagire Ubusa yari muri sentare y'intango ya Kicukiro ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali yaduteguriye inkuru ikurikira.
Nyuma yo guhamagaza bumwe batambuka bakegera imbere, umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho. Uhereye kuri Bwana Sylvence Bumana ufatwa nk'uwo kuri itsinda ryose yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha ariko we n'abandi bantu batanu bareganwa ntibemere inyito z'ibyaha. Batatu mu baregwa barimo umunyamakuru Theonest Nsengimana abo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo rwose babigizemo. Busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Burega Sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka d'Alpha mu murinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya internet. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya Sandra kandi ko n'abahugurwaga bari bihimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane bakoborora ku muyoboro wa YouTube. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwa 9 hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha bavuga ko bawitabira abagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa. byose bivuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu Rwanda. Umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube Umubavu TV Online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo ari bwo bwamuhitanye. Ku yindi ngingo ko Paul Rusesa abagenzi n'abagenzi bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa. Ubushinjacyaha umurega ko inzego zasanziwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya Kangondo hazwi nk'abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bukabwira urukiko ko wabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umunyamakuru Nsengimana hawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru. Yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga. Maitre Gater Gashabana wunganira itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru. Maitre Gashabana avuga ko ibyakorewe uyunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru. Uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashushoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga. Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufatira ibikoresho bye by'akazi. Gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba imfabusa gahita rekurwa. Ubushinjacyaha bwo gukomeza gusobanura ko umunyamakuru Nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko, buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye. Bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigiraho bigarukira kandi nibibangamira ituze n'imudendezo bya rubanda. Ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru Nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha, bugasobanura ko ibyaha akurikiranyeho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru. Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru, bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko. Umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganya baregwa. Naho Sylvain Sibomana ufatwa nka Kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa, yemeza ko yakiriye amafaranga 270,000 aturutse hanze yo gutegura ayo mahugurwa, gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi. Yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurira iyo migambi. Muri iyo dosiye ubushinjacyaha umurega ko yagirwaga inama na Victoire Ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo. Abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha, umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha, bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa, naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere. Ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza, burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera. Niba nta gihindutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 nibwo urukiko kuruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganya baregwa. Ehabagira ubusanzwe rya Amerika ikigali.
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe rirabandanya mu gisagara cya Glasgow mu ntara ya Ecosse ejo kuwa mbere. Abategetsi b'ibihugu n'amaleta y'ibihugu irenyijana byo ku isi bemeye kuzoba bahagaritse guhonya ibiti n'amashamba mu mwaka w'2030. Navuganye na Professor Jean-Marie Sabushinike yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ivyaduka kuri kaminuza y'i Burundi. Aravuga uko yakira ayo masezerano.
Nivyo mu bintu
bashira imbere ubu umuguhangana n'ibiza bitewe n'inda barashyira imbere gukingira amashyamba ahasanzwe mbere no kuyabungabunga mu kutera cyane nk'ibyo biti kurusha aho bokwiyumvira ubundi buryo. Jewe ndi mu rwego rw'abashakashatsi bwo muri Afurika yo mu buseruko, turashyira imbere ni ukuri icyo bita la nature. La nature rero n'ama ecosystem naturel cyane cyane agizwe n'amashyamba no gukingira ajyama ecosystem imid abahasanzwe bijya birafasha cyane. Nibaza ko iyo ngingo ari nziza cyane ijyanye n'ibyo abashakashatsi bariko barashyira imbere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe.
Ni kuko bihaye gushika mu mwaka wa 2030 ni kuko ibato bitanguru
cyoba byiza babitanguye ubu mugabo umugambi wose urafatwa uko ndabyibaza igihe cyo gutegurwa yahubwo nje nibaza ko izo ngingo ko turiko turabona ihindagurika ry'ibihe ririko ririhutisha ibintu mu konona ibi na biriya haba mu byerekeye uburezi haba mu by'amagara y'abantu ni mu bintu nka byose bigize ubuzima bw'abantu uko mubivuga uko barindiriza niko ibintu biheza bikayanga. Nibaza ko igihugu cyose aho giherereye cyofata umugambi wo gukoresha ubwo buryo bariko bariyumvira ko bwofasha kurusha nibyo amashyamba yahonye. Ni ukuvuga yuko ibyo biza biterwa n'ihindagurika ry'ibihe bituma byiyongera icyo bita exacerbation des changements climatiques. Nibaza ko icyo cyumviro nk'uko mubivuga kurindira ngo imyaka ngo 2030 si byiza cyane deni baza ko bobishyira mu maprograma yo mu myaka 5-10 ikagenda umuntu arabikurikirana kugira bishobore gukiza icyo byokiza ubu ibintu bitarononekara cyane.
Bemeye no gutanga imiliyaridi 19 y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti. Aya mafaranga kubwanyu muri make mubona
ayo mafaranga barayemeye kuva mu 2015. Ayo mafaranga arashobora gusanga ari make cyane rwose nicyo byo kintera makenga kurusha ibindi.
Naho muri rusange gushika ubu uko mubona ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe riko ribera i Glasgow byifashe Uburusiya n'Ubushinwa bititabye iyo nama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu no kuba Ubuhinde bwemeye kuzohagarika imyuka mibi irungikwa mu kirere yonona ibidukikije. Ibyo bihugu turazi uko ari bitatu ko biri mu birungika imyuka mibi yonona ibidukikije. Ubuhinde bukavuga ko buzaba bwahagaritse iyo myuka mibi gushika kuri zero mu mwaka wa 2070. Mwitegereze murabona ko ari ikintu kizova muri iyo nama kiboneka ibyo bihugu bikomakomeye bitanayitabye ibyo bibiri Ubuhinde nabwo buvuga ko buzuhagarika iyo myuka mu mwaka wa 2070 muri make.
Muri make ni ibintu biteye amakenga cyane kurindira ngo 2070 ni ukuvuga ko ryahangiro rya 2030 naco rizoba rivuze hanyuma nicyo nokwita gucengacenga ibintu ntibatange deseyanse ahubwo bati 2030 tuzoba twashyize kuri ibi 2050 kuri ibi 2070 tubone yuko rerema babihagaritse burundu atama icyo bakigira nayo ubundi ho spekulation ekonomike nizo zizoba lanye zica ibyo bintu gukingira ibidukikije aho rero bizoba bigifite ingorane cyane.
Murakoze Professor, turabashimiye.
Murakoze nawe.
Banyanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwave, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +25 54 11 12 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 5 5 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +35 51 99 95. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kubyumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Jote muduteza matwi ahani udusoreje makuru yacu kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimira nabagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washinze hamwe aya majwi ni Fasirge Beyehu. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikromari 18 Fidel Niyongabo. Ndabasezenda bifuriza amahoro n'amahirwe, ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.